Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Sangwa ikaze nshuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru yo kuri rino genekerezo tachimuna gatanda tumukakaru mwaka wa 2022 atwateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umwigeme Aline Kaneza w'imyaka 34 yarishwe ategerewe n'abantu bataramenyekana bamukerera bakoresheje igipanga ageze hafi y'imuhira mugacimbiri ka Katanga ni mu ntara ya Bururi. Mugi polisi bavuga ko abamwishe nico bamuhoye bitaramenyekana. Abanyagihugu nabo bo mu kigwati ca mbere co muri commune Mabanda iri mu ntara ya Makamba baridogera bamwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo commune ko bariko babasaba kugahato interano yo kwakira umukuru w'uyu mugambwe muri iyo commune basaba bajejwe intwaro muri iyo ntara kuhagarika ico gikogwa ni mukanya muravyumva bana no makuru. Nayo ikiganiro ku isoko cyo kuri wa gatandatu kitubwira ivy'imuzibukiro itahawe bamwe mu bafise amatongo iruhande y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu Gasenyi mu gisagara ca Bujumbura anayandi ni mukanya kazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa umwigeme azwi ku izina rya Aline Kaneza w'imyaka 34 yarishwe yakerewe dosi nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri uyu wa gatanu ku mutumba wa Mugozi muri komine y'intara ya Bururi. Uwo mwigeme ngo yategerewe n'abantu bataramenyekana bamukerera bakoresheje igipanga ageze hafi y'imuhira mu gacimbiri ka Gatanga kuri mutumba nk'uko inkuru ziva mu muryango wiwe zibivuga. Zikemezwa kandi n'igipolisi abahari n'agateka kazi na muntu ibururi cyo kimwe n'umuryango wiwe bakaba basaba ko kugwa amatohoza kugira bamwishe bahanwe hisunzwe amategeko. Mu gipolisi ibururi bavuga ko abamwishe nicyo bamuhoye bataramenyekana ariko umuntu umwe bivugwa ko batahanye n'uwo mwigeme muri iryo joro bava mu gisagara cya Bururi yamaze gufatwa kumvo z'amatohoza. Radio Inzamba makuru twateguriye arabandanya twabibabwiye mu ntango z'ano makuru. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu wo mu kigwati cya mbere cyo muri komine Mabanda iri mu ntara ya Makamba ni mu gihe basabwa kugahato intererano yo kwakira umukuru w'umugambwe CNDD-FDD wo muri iyo komine. Makuru dukura muri iyo komine yamenyesha ko utwara imbonerakure zo kuri uwo mutumba ari kumwe na bagenzi we aribo bagenda baratoza ayo mafaranga abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro muri iyo ntara guhagarika icyo gikogwa kuko basanzwe bugarijwe n'ubukene budasanzwe. Idonido na mugenzi wacu Josine Kazi.
Nk'uko umwe mu banyagihugu basanzwe baba muri ico kigwata bivuga, urongoye imbonerakure kuri uwo mutumba azwi ku izina rya Ndikumana niwe agenda aratoza ayo mafaranga avuga ko yagenewe kwakira umukuru w'umugambwe yitwa Serge yahoze ari chef de zone Musenyi. Ico gikorwa kikaba kitashimishije abanyagihugu kuko intererano ikwiye gutanga ubushatse atagahato.
Ikibazo cy'imbonerakure muri Mabanda bimaze iminsi gitoza amahera abanyagihugu ngo bafise umushitsi data wanjye bagiye igitero ku rugo wanengo aje gufata umuntu ngo bitegere ngo umukuru w'umugambwe mu ikomini bariko batoza amahera yo kumwakira umuntu atashashoboye atanica amatwi.
Abo banyagihugu bahamagarira abajejwe intwaro muri iyo komine guhagarika ico gikorwa kuko izo mbonerakure zikoresha iterabwoba mu gusaba iyo ntererano.
Amahera batoza umwe wese yatanga yafise bamusangana niyo yabaha. Icyo dusaba ni uko iyo ngendo boyihagarika kuko kaza gutoza umwe bari kubatoza umusada ingendo mbi ni uko ari cyo biyemeje nyine icyo biyemeje gukoresha iterabwoba.
Uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe tukaba twarondeye urongoye komine Mabanda kugira aduhe umuco kuri iyo myidogo y'abanyagihugu ariko turamukena.
Josine Kaze arakenuye. Imyidogo kandi irahari mu banyagihugu muri zone buruhukiro muri komine n'intara ya Rumonge bidogera ingingo yafashwe na mustanteri mu ntango zinondwi zibuza abunguruza abantu ku mapikipiki gukora inyuma ya saa moya z'ijoro abanyagihugu bakora imirimo itandukanye kure y'iyo zone bakavuga ko ivyo bibaruhisha kuko ariho abagira ibirometero birenga 10 bari ko barataha bavuga ko batumva igituma iyo ngingo yafashwe kandi umutekano ari wose inkuru ya Alexandre Niyungeko
abo banyagihugu bidoga n'abasanzwe barangurira imirimo yabo hanze ya zone mu ruhukiro abo nabo n'abasanzwe bakora akazi ko kurima n'ubundi buzi bwo kwiyungunganya bavuga ko iyo ngingo ibabangamiye kuko bamwe muri bo bategerezwa kugenda ibirometero birenga 10 n'amaguru umvirize umwe muri abo banyagihugu atunzwe n'umwuga wo kurima
aratangaza n'ukantere barimo ariye tubona agirisha inama avuga yuko n'ibone yaruhuke akamutasira yasira kubona mu ibarabara inyuma ariko atamayigeze rero ndakungurizwa n'abamutaye ijo tubona yuko yaremeye cyane kukure dukorera ahantu hatandukanye mu ndimo hari wapa nk'umuritone yagacetero bitakumutambara ukiburuhukira cyangwa uharenga ukaronka igifunguzo nuko ubu twebwe tuhagarutse nawe tumwe kubera ubu mwasigaza nk'umutambara tukagenda ibirometero 10 n'amaguru
bavuga kandi ko iyo ngingo ije kubahungabanya mu gihe bari bamenyereye ko mwene izo ngingo zifatirwa bakorera mu bisagara babona ko musantere wa komine Rumunga afata inkinga atawagishije inama kandi atakibazo cy'umutekano kihari
twaciye tubona dufashe amaboko mu mugongo tukafatirwa amaboko mu mugongo n'abari bajeze kututahura twege tukize twebwe dukorera mu ndimo na nyabujya nabo nyine bari bivuye mu ndimo rero iyo ngingo rero twebwe babonye yuko itaraherereza umunyagihugu mutoyi bamugirira ibintu bicumuza bitari bibuze kandi mu gihe ngingo twari tumenyereye mu gisagara gasamuye hakiri kare mu kuri turarembye turamerewe nabi yuko musantere afatanyije duwiwe kandi mu gihe nta mutekano urahungabana
uruganda rwo kumenyesha amakuru muri radiyo inzamba ntitwashoboye kuronka kuri telefone Jeremie Nitanga arongoye komine ya Rumonge kugira ngo agire icyo avuze kuri iyo ngingo
turabandanya n'amakuru twabateguriye abagabo batatu bo ku mutumba Rutovu zone Musasa na komine Kiremba bafashwe bajanwa gupfungwa nk'igihe cy'isa zibiri zo mu gatondo ko kuri wa gatandatu icyatumye bashigwa mu minwe z'inyamira mabi aho ikiremba nuko bariko barabagira inka kunkengera zibarabara igihugu rihuza intara ya Ngozi na Muyinga mu gihe haciye igihe harasotse ingingo ibuza kubaga inka imene n'intama kubera ivyo bikoko byatewe n'inyonko iva mu kiyaya cha Rift abagabo bisiguye bavuga ko iyo nka yari yaraye yivwe mu ijoro ryakeye nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro hanyuma baza kwisanga aho yapfiriye ari nako kuyibaga amatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntacosanze akaba yaciye atanga itegeko ryo kuyiturira no guca bayihamba akaba ari mu gihe kuri uyu wa gatandatu nyene yari aramutse agendera iyo komine ya Kiremba akaba yanagabishije abantu bose biha uburenganzira bwo kubaga ibyo bitungwa ko abazofatwa bazokurikiranwa n'ubutungane
inzamba
ku kiganiro ku isoko cuno musi ico kiganiro kaba gicumikira ku mizibukiro itahawe bamwe mu bafise amatongo iruhande y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu mu gasenyi mu gisagara cha Bujumbura ku isoko mu gishikirizwa na Josine Kaze
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Abanyagihugu bafise ibibanza biri mu mahegitari 60 ahakikuje inyubakwa zikirimba cy'umukuru w'igihugu ntare ushatsi bazobikugwamwo kumvo yuko leta ihakeneye byamenyeshejwe n'umuvugizi wa leta imiryango yegwa n'iyo ngingo iracasaba imizibukiro ijanye n'igihe cha none kuko ibiciro byashinzwe na leta bihushanye n'itegeko riraba agataka none iryo tegeko rivuga iki inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 16 mu kakaro umwaka w'2022 mukaba mugira mugishikirizwe na Josine Kaze Mu kiganiro cy'abavugizi w'ubushikiranganje n'inzego zitandukanye kuri uyu wa gatanu, Prosper Ntawugwamiye avugira leta yamenyesheje ko abafite ibibanza biri mu mayegitari ya 60 akikuje inyubakwa zikirimba cy'umukuru w'igihugu bagiye kuronswa umuzibukiro.
Umuce wa mbere nimba ntihenze mu biharuro amahitari muri antunga shika 40, ayo nayo abari bene y'ico gihe bararonse umuzibukiro. Hari handi rero 160 babujije kubaka bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu na matonga ari haruguru yari barabara hajya naho leta irakeneye kumboza umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu, kuko murazi yuko ni nk'urugo, urugo rugira umutwe, igihugu naco ngira umutwe, korera ko gitegereza kuronka umutekano kwiye. Ariko hajya haruguru y'ibarabara ngira ngo umushikanganje udufasha, uko ndabizi ntihari aharugwa neza, nihagera bazotanga uburinganire babona bwawukenewe. Iyo niyo nyisho no banatanga ngaruka ku cyumviro nyamukuru yuko leta ikeneye ahantu irashobora kuyikora ko warasanzwe ari nyeneho naho bakamumuzibukiro nta kidasanzwe rero cakozwe mu byabaye.
Imiryango ingana n'ibihumbi 2,850 ifise ibibanza biri mu mayegitari 60 akikuje inyubakwa zikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwe kuzohatanga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuko leta ihakeneye. Ariko gushika uno munsi ntibararonswa umuzibukiro ujanye n'ibibanza byabo. Kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, leta yarashizeho umugwi w'ubuhinga uzotororokanya ibikenewe hamwe n'abegwa n'iyo ngingo ya leta kugira imizibukiro itangwe hama amatongo ashikirizwe leta. Ariko bene amatongo bavuga ko imizibukiro bemerewe iri munsi y'agaciro k'ibibanza by'hegitari 160 zironderwa na leta. Kugumushingwa manza Yves Runyagu, iyo miryango yategerezwa kuba yarahawe imizibukiro kuko imyaka iheze ari myinshi kandi batariko barahakorera igikorwa na kimwe.
Umunyamabanga wa leta urumva neza ko nawe nyene bisa naho ijya dosiye ko atayizi neza. Gihe cyose leta ikeneye ahantu kugira ngo hakorere ibikorwa by'inyungu rusange, nibisanzwe ko ishobora kuhafata hanyuma igatanga ariko umuzibukiro ku bantu baba bavanywe mu byabo. Twibaza rero ko ibyo bizokorwa cyangwa byaba byarakozwe ku gihande kimwe, ariko kuri hajya aho bahasigaye ni byiza ko abantu n'ahazokenerwa hose nabo baronka umuzibukiro, kandi nk'umburo w'umuzibukiro ukaza ari umuzibukiro koko ukwiye, utuma abantu bashobora gusubira kugura ahandi hantu bagasubira bakahashira imiryango yabo. Nibyo amategeko mu by'ukuri abategekanya, uretse ko rimwe na rimwe mu Burundi dukunze kumva ko abantu benshi iyo leta itanze umuzibukiro usanga ari amafaranga y'inkica ntikize, ntibashobore gusubira kubaho nk'uko bari babayeho ubwa mbere. Ibyo rero ni ibintu twibaza ko bikwiye gukosorwa, leta ikabanza ikiga neza ibintu byose mbere yuko imigambi nk'ishyirwa mu ngiro, bakabanza bagaharura neza ku buryo leta itosigara yitwaye ko yihagiye mu by'ukuri amatongo y'abantu, kandi nabo bari bakeneye kubaho no kubaho neza.
Nkuko biri mu ngingo y'amajana 427 mitegeko riraba ibijanye n'agataka, ingingo yo gusohora umuntu mu itongo ryiwe ku neza ya bose irashinga igihe cyo kurivamwo. Mu gihe biboneka ko byihutirwa kandi uko biba kose umuzibukiro w'ugusohorwa mu itongo ku neza ya bose ukaba umaze gutangwa, ubifitiye ububasha arashobora gutegeka ko uwasohowe abarahavuye. Ni na hano duce dusozereye ikigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu. Josine Kazena ariko ndakibashikiriza ndabike banuye naho ku wa gatandatu.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri inondwi tubashikirizwa na Josephine Johnson Nkunzimana.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nshuti namwe bakunzi ba Radio Inzamba, agatika kawe kaze mu kiganiro cy'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Amakuru y'ibyanditswe yo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 16 mu kaka rumwaka 2022 kuri mikro Josephine Johnson Nkunzimana. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyahere mu gisata cya politike mu ijambo ry'intangamarara ry'ikinyamakuru Iwacu, batangura bibaza ko mu mugambwe sa wa Nyafrodebu hoba hamaze kumota ibombora bombora ivyo babivuga kuko inyuma y'ikiganiro bahawe n'icega cy'umukuru uwo mugambwe wose ngenda kumana kuwa mbere mu kakaro bavuga ku byerekeye amezi ya gatandatu n'indwi umugambwe Sawanye Frodebu wahariye demokrasi avuga ko mu Burundi kugira dushike kuri demokrasi by'ukuri impinga ikiri ndende umukuru umugambwe Sawanye Frodebu Pierre Kavire Nahimana amaze kubisoma yaciye akoroka marimari asaba kubeshuza icegera ciwe ivyatu umumenyesha makuru yanditse iryo jambo ry'intanga marara abona ko mu burongozi bwa Sawanye Frodebu inzu iri kwirasha ikinyamakuru SOS Media Burundi naco candika kivuga ko gukora umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi mu bwigenge ari ibintu bigoye cyane naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mvugo yiwe umenga arashaka ko ibimenyesha makuru bikora mu bwigenge impande yo gutera ubwoba no gutoteza abamenyesha makuru abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Karusi basavye umumenyesha makuru Waraje isanganiro Blaise Pascal Kararumiye kuja arabereka makuru ahava avuga imbere yuko bayavuguza ico kikaba ari kimwe mu bindi bimenyetso byinshi byerekana ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru atabuhari SOS Media Burundi ni kinyamakuru UBM News baranditse kwishingurwa ry'umunwanyi w'umugambwe SNL yaguye mwibohero ry'ingozi kuko yankiwe kuja kwivuza uwo munyagihugu yashinguwe aho asanzwe avuka ku mutumba Ruyumu muri komine Kiremba y'intara ya province Ngozi umukuru umugambwe Gatongwa yari yashitse kuri uwo mutumba kuremesha umuryango wabuze mu gisata cy'imibano mu makomine ya Buganga na Rugombo bamwe mu banyagihugu baho baragiramiwe na Kigoyi bamwe hari abamaze guhunga igihugu bakaza mu gihugu cha Kongo guca ingero canke bagahungira hagati mu gihugu aho bibaza ko hari agahengwe kuko boba bararonse umwimbu bibaza ko ushimishije buramatari w'iyo ntara Kareme Bizoza asaba abaronse umwimbu guha agacumu k'ubumwe bagenzi babo kugira barabe ko boba barasuhutse mu gisata c'indero mu vyanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru Iwacu canditse ku kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ico kibazo catanguye kwa kabiri w'iyindwi turiko turasozera aho bavuga ko mu bibanza byinshi ico kibazo cariko gikoreramo abanyeshure bashitse bacerewe abanyeshure 54,450 akaba aribo bari bategekanijwe ko bakora ico kibazo cuti namwe bakuze baragenza mbagatika kawe ningahanye ni kiganiro canditswe n'ibinyamakuru kirangiriye shimiye mwebwe mwese muri ko mudutega yomi ndabifuriza weekend nziza kuri mwese ndabibutsa ko mwari muteze yomi Josephine Jansunzimana naho buta
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Urakoze Josephine Johnson Nkunzimana ni nawe uciye gusozera aya makuru twabateguriye nshimire mwe mwese mwateze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye Eddie Claude Nirinahazwe mwari kumwe kuri miko ndabasezeye ndabifuriza weekend nziza naho utaha.